e ni radio Hizwi ya Amerika. Hizwi ya Amerika ya kwashiriza iganiro vya radio mu Kirundi mu Kirwanda. Burundi mutukumbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutukumbira kuri FM 104.3 mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wese tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com niwe neza nshuti mwese namwe yakunze biradio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Munikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro cy'umunsi tugiye kuvuga ku kiza COVID-19, coronavirus kiriko kiha inkumbi ku isi hose aho ibitigiri byabo kimaze guhitana biguma vyongera. Uyu munsi turashimikira kuri kimwe mu bihugu byo muri Afrika kigaramiwe cyane n'icyo kiza, igihugu cya Afrika y'Epfo yerutse no gutorwamwo ubundi bwoko bw'icyo kiza bubi cyane kandi bwandukira cyane kurusha. Twahisemo kuraba ukuntu icyo kiza cifashe muri icyo gihugu, kuko icyo gihugu kirimo igitigiri kinini cy'Abarundi ikana abanyarwanda babayo, kandi bamwe muri bo bakaba bari mu mwuga w'abaganga n'abaforoma. Uyu munsi rero twatumiye Jadone Nziza, umurundi akora mu byerekeye ubuvuzi mu gihugu cya Afurika y'Epfo, nabagiye kumusaba mukanya atwidondore. Mwiriwe neza Jadone Nziza?
Mwiriwe, mwiriwe neza. Ndaramukije bwa mbere mwebwe, taramukije abo turi kumwe mu kiganiro. Mbanje guhumuriza no guhoza bose bamaze gukorwa ikiza cya COVID-19 tubana nga anya gisinze n'abandi bose ku isi nzima muri Amerika n'ahandi hose. Ikiza cya COVID-19 kiko kirahunye inganda, tubahumuriza tuvuga ati nta mvura idahita, urukingo ruriko ruraza n'ibindi. Twibaza ko ndi mu gisagara cya Johannesburg, Afrika y'Epfo, abari mu gihugu ngira ngo nicyo cya mbere ngaho muri Afurika gifise ka nyishije za COVID-19.
Murakoze Jado. Turi kumwe kandi na Pierre Bertrand Ndagirwa, yamaze imyaka 18 aba mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Pierre Bertrand ni umuhinga mu vyerekeye imigenderanire hagati y'ibihugu hamwe no mu vyerekeye politike n'iterambere. Mwiriwe neza Pierre Bertrand.
Amahoro neza Monsieur Frederic. Ndabaramukije, ndabaramukije n'abagenzi bacu bari ngahanye nk'uko Jada yabivuze. Naje ndifuza kubaha ikaze no kubaramutsa. Nkaba ndiko mvugira i Pretoria, nkomeza kuza muri Afurika y'Epfo. Hanyuma nibaza yuko atari ukubaramutsa, ahasigaye twoyaza tugahana hano ijambo.
Ni vyiza cane rwose. Turi kumwe kandi na Albert Niyonzima, nawe nyene aba mu gihugu ca Afurika y'Epfo mu gisagara ca Cape Town. Mwiriwe neza Albert, mutwidondore na
Mwiriwe neza cane. Ni Albert Niyonzima, ndi mu gisagara ca Cape Town mbere ya Decide. Nagira mfata akanya kubashimira kuri akigoro mwagize kuduhamagara, mwatwiyumviriye ko mukaduhamagara mu kiganiro canyu. Hama ndamutsa n'abo turi kumwe abatumire muri ibiganiro, ndamutsa n'abariko baradukurikirana. Hama ndibaza biraza kugenda neza.
Murakoze cyane rwose. Imbere rero yuko tuja ku muzi w'ikiganiro, aho tugiye kuvuga cyane cyane ku kuntu icyo kiza cyifashe mu gihugu cya Afurika y'Epfo, hamwe n'ukuntu Abarundi bariyo bariko baracirinda mu gukurikiza ingingo zafashwe na leta icyo gihugu mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu. Nashaka tugaruke ku biharuro by'ukuntu icyo kiza cyifashe kwisi hose na muri leta zunze ubumwe za Amerika eka no muri Afrika y'Epfo. Kuri munsi rero tuko turavugana kwisi hose abantu bamaze kumenyekana ko banduye umugira ukiza COVID-19 bangana n'imiliyoni 153,058 75,000. Abo kimaze guhitana ku isi hose ni imiliyoni 2,233,829 mu gihe abamaze kugikira ku isi hose bangana n'imiliyoni 57,618. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abamaze kwandura icyo kiza ni miliyoni 26,419 mu gihe abo kimaze guhitana ari 246,267. Abanduye uyu mugera bakawukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo ni miliyoni 11,166,055. Muri Afrika y'Epfo ari naho tugiye kuvuga cyane muri iki kiganiro bamaze kumenyekana ko banduye uyu mugera ni umuliyoni 453,061. Abo ikiza cya COVID kimaze guhitana n'ibihumbi 44,664 mu gihe umuliyoni 29,606,620 bakize. Jadone Nziza mukora mu byerekeye amagara y'abantu mu gihugu cya Afurika y'Epfo, mu majambo make ibintu byifashe gute abarundi bari muri icyo gihugu baterezwa kuba batekewe n'ubwoba, ibintu byifashe gute?
Murakoze cyane kumva ijambo kandi murakoze kuri iryo jambo ry'intangamarara muduhaye. N'ibiharuro byo ku isi nzima muri Amerika no ngaha yego ibintu byari byoroshye muri periode ya COVID ya mbere, byari byoroshye hanyuma tujya mu ya kabiri. Mu Barundi tubana n'abasijya afite mugabo twe twibanda ku Barundi gusa akenshi ahanini ntibyaboroheye. Abenshi barabuze akazi kuko amaserivisi menshi yarahagaze, taux de chômage iriyongera. Abarundi bumva impunzi zisanzwe zibaho kubera yo kuyingunganya mu bizinesi nyinshi kubera nivo za konfinema bashyize ko basanze nizo bizinesi nabo zagiye zugarwa kubera iyo nivo ya konfinema. Nk'ubu twari turi muri konfinema nivo ya konfinema ya level 3. Iyo level 3 wasanga nk'ubu inzoga zitadandazwa, abantu benshi mu mpunzi cyangwa abimukira abarundi bene wacu benshi bakora mu maresitora. Amaresitora menshi usanga adakora neza kubera ahantu ugenda udasanga ukanywa usanga bitoroshye. Urundi baravuga ngo burarudi yugaye ngo cyaba ngo ubwerekezi inuzenya ikonfinema ngaha hanye barugaye kudanaza alkoholu donge ibintu byinshi usanga ari bice bitagenda neza ku byerekeye bizinesi, ku buryo usanga ari abarundi benshi batamirirwa neza. Benshi barirukanye mu mazu yabo bari bapanze kubera ko batashobora kuyariha. Abenshi gusa turagifite ama association twari inyunganya hagati yacu tugafashanya mugabo ntibyari byoroshye kandi ubu ntibyoroshye.
Mugabo
kuko nta mvura idahita niko biraza bukebuke.
Ukuntu mufashanya muri iyo asosiyasiyo y'Abarundi turakugaruka ko ariko nashaka ndababaze ubu muri iki gihe hariho akizero tukiri kuri wenyine Jado Nziza, hari akizero amakuru atangazwa avuga ko hariho urucandago ruriko ruraboneka?
Akizero karahari kandi n'ibiharuro kubera ayo mamezi izo ngingo bafashe za konfirima. Nkuko navuze turi troisieme niveau ya konfinema level 3, yo ikaba kubera utwigoro bafashe two kudesinfecta amamaske hanyuma na kuvese yahora ihera kuva saa tatu zo mu ijoro gushyika saa zingahe zo mu gatondo tizeri z'imate. Ibyo byose byaratumye n'abantu kudakorana ari benshi hamwe n'urudandaza rwa alukoro, kuko burya nushobora umuntu waborewe nushobora kumubwira ngo wikingire gutya. Ibyo byose byafashije rero ibiharuro byagabanutse rwose. Nubamenyesha ko ibiharuro byari byiyongereye rwose ku buryo nk'itariki 13 z'ukwa mbere amaka ya COVID yashyika ku 18,500 tariki 13 z'ukwa mbere, hanyuma icyo gihe n'abapfa bakaba bari 186. Ibyo byari ibiharuro biri hejuru rwose tutari twigeze tubona. Mugabo ubunye byagabanutse rwose nubuga nubamenyesha ko uyu munsi biharuro biri ku 4000 by'amakama shasha yabanduye covid yaguye ku 18 n'amajyana 5 biramanuka igeza ku 4000 n'amajyana 5 25 hanyuma akaba hapfuye abantu 213 ahejeje kuvuga mu mwanya saa mbiri biheze aravuze amaze indimo zimwe zimwe arazikuyeho arasubiye mugabo niyo nifashe umwanya mu mwanya uheze barasubiye kudandaza kuvunyene kudandaza rwa alkoro arasubiye kugira ngo ubuzima ubundi buzima ku yindi kote bubandaje
reka tugaruke kuri mwebwe tubabaze namwe mushyirantahe Jean Bertrand mukigihe mu gihugu cya Afurika y'Epfo hadutse ubundi bwoko bwa COVID-19 bumeze nabi kurusha umugera wa mbere w'icyo kiza abarundi bavyifata mu gute muri iki gihe
murakoze cyane ku kibazo kandi ndashimiye cyane rwose kunangamara mwatanze ndashimiye na Shadow ahejeje kumera nk'usobanura ibitari bikenya ku bijanye n'aho icyo kiza mu Rwanda kiza rigeze muri Afurika y'Epfo kuvyereke abarundi byo novuga yuko abarundi ico kimwe nandi bantu bose ba muri kintu gihugu ca Afrika y'Epfo ukunga byifashe mu sukundi urumva y'amategeko asohotse kandi para amategeko ya leta twetegerezwa kuyakurikiza haba kuvyerekeye izo ngingo zo kugabanya urujya n'uruza rw'abantu aribyo bita confinement mu Gifaransa haba ku bijanye n'izo ngingo zo kugara ibiraho canke kugara amaresitora haba ibijanye n'izo ngingo zo kugabanya igitigiri cy'abantu bashobora guhura kugabanya imanza zishobora kuba ibyo byose n'ibintu nk'uko Jadira bivuze bifite ingaruka ku mibereho y'abantu hamwe n'ubuzima bwabo bwa misi yose bikagira ingaruka mbi ku bijanye n'abahora bakora utuzi ubuzi bwa misi yose bagira usanga baca amahera ku munsi ku munsi uko bavuga tubyifashe umunsi ukundi turihangana twihanganira hamwe n'abandi hama rero iyo hagize abagira indwara zikomeye cyane nk'abo bumva birukanwa mu mazu hari amashyirahamwe tuyagerageza gufashanya ari ufasha mugenzi we umuntu ku muntu canke dushyira amahera hamwe mu mashyirahamwe tukaraba ukuntu tuza turatangatanga ibifungurwa bya bihambaye gusumba ibindi ivyo birimwo vyo nakwita solidarity muri onivo ya diaspora hama igisigaye naco turagerageza kuyaga tukaza turahanahana amakuru tuhanahana n'impanuro kuko nk'uko mubizi ivyo bintu vyo kugabanya uruja n'uruza rw'abantu ntituvyumva co kimwe ndetse nuko iyo ngwara yoba ikaze canke idakaze ari abantu batatu n'ukwanza vyumva wumva yuko hejuru novuga hejuru yo kumfashanya mu buryo n'ubuzima bwa misi yose hariho no guhanahana impanuro no gufashanya kugerageza kwitahura kumwe tugatahura twese yuko mu gihe twikingiye tugakurikiza izo ngingo leta yafashe bifasha kudukingira twebwe ubwacu bigakingira n'abandi bose bari muri kino gihugu tubamo
murakoze namwe Albert mu gisagara cya Cape Town hoho bifashe gute
murakoze kumpa kanya mu bisanzwe ku byerekeye ikiza cya corona byaratugize kw'ingaruka ikomeye cyane kuko abarundi hano tubayeho twiyungunganya nk'uko mugenzanje Jacques yabivuze usanga rero iyo leta ifashe ingingo yo kugara ibintu bimwe bimwe hari nk'abakora mu maboate canke mu tubare rero usanga iyo bugaye nk'ikintu cyitwa inzoga benshi bicaye bagira ko ingaruka kuko urumva cababaho mu buzima bubi ntibaba gihembwa kandi baba babaye mu nzu impangano urumva ko bagira ko ingaruka nini cyane tama kubijanye nuko hano muri Cape Town nibaza ko town niyo irifise ibitigiri ibiri hejuru mengo nibagiye rero ingingo zifatwa sanga ari ingingo nyene ni hafi nyene bavuga mu kirundi ngo utijya abantigaburira urabikurikiza impanuro bazatanzwe ariko mu bisanzwe abantu usanga babayeho nabi turagerageza nyine kwiyungunganya kuba afise ikijumu yoha ko mugenzi we akamufasha rero nk'abarundi twarihanganye mu bisanzwe ko turabye ibyo twagiye turacamwo mu bihugu byacu turukamo usanga tuba dufite imitima yo kurinda rero turihangana uko biba biri kose ego na diaspora irafasha ndabona ko baragerageza gufashanya uko bashoboye uba afite icyo asumbije mugenzi we akamuhereza
Ndumva hariho akizero tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio nkwijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turafise umuntu wanyu iradio nkwijwi ya Amerika afise ikibazo babaza abatumire bacu Jado Nziza na Pierre Bertrand na Albert John Ndayizeye duha ku ijambo ikibazo mu kanya gatoto.
Ndabaramukije abamenyesha makuru w'ibicu cya Amerika, ndaramukije n'abatumire madushikirije kugira ngo badufashe kudusesangurira ibijyanye n'iki kiza cya coronavirus. Ndabahaye mwiriwe na mwakeye bipfanye n'aho bari
nyambo cyane.
Kome hanyuma jewe ikibazo na mfise cyane nashaka kubabaza, twagize n'amahirwe mwadutumiriye umuganga kubijanye n'isesangurwa rya coronavirus. Nashaka mbaze nkamweke mwabyitse mukabinonosora canke muzi ibijanye na virus cyane cyane uko virus yagaraye ku migwi myinshi y'indwara zifata ku muntu. Nashaka mbaze ati ikibazo kubera iki ibipimo turiko turakorerwa umuntu ashobora gupimwa uno munsi cyo yasubirayo bakamubwira yuko ari positive buke akagenda akasanga ari negative? Icyo ni cya mbere. Nashaka kumenya none ibikoresho bakoresha ntibikora cyo kimwe cyangwa bimeze gute, kubera ko nashaka nje ngize ubunyene turiko turavugana kuri iri cyo cya Amerika. Jewe mba ndi mu gihugu cyo mu Burundi ariko sinabonosa amahirwe yo kugenda kubera ko naragiye gupimwa kugira ngo ndonke urupapuro rwo kwerekana yuko napimwe COVID-19 kugira ngo ndonke uruhushya rwo kwinjira mu kindi gihugu. Aho natanguriye bambwiye yuko ndi positive, ariko bukeye bwaho nje ahandi ntanga amafaranga yo gusubira kwipimisha bambwira yuko ndi negative. Ibyo byabaye imigwi ibiri kandi kurikirana mu minsi ibiri itatandukanye. Rero nashaka menye ati ibyo bipimo bikorwa gute. Hanyuma ikindi nacyo urabona mu bihugu by'iwacu abenshi bariko baragwa mu ngorera. Novuga nk'akarorero mu gihugu cyo mu Rwanda duhana urubibe n'u Burundi cyangwa Burundi, urabona yuko abanyagihugu bariya bo hasi b'abanyarucari bariko bararira ayo kwarika urumva none nabo bariko barazirika ngo bugaraniwe mu mazu yabo, ariko ibipimo mu mwanya ngo biriko biraduka none ko bugaranwa inzara irabica ibipfa hehe? Ibyo bipimo biberekana yuko bagwaye ibipfa hehe kandi batasohoka barabugaraniye mu mazu?
Ibipimo
nk'abasesanguzi twashaka badusobanurire ingene bipimwa n'ingene batanga inyishu zapfuyemwo, kuko bumviza ati uragwaye mugabo na confirmation ubwiyemo ikarangira atani kimenyetso ufise cuko wagwaye. Aho niho nshaka
reka tubaze umushikirantahe Jado Nziza akora mu vyaha kibuganga atubwire nico akwishuye, ariko ico abashinga nayo bose bahuriye ko haba Jado Nziza, Pierre Bertrand na Albert bari mu gihugu cya Afurika y'Epfo bavuga ko ingingo zafashwe na leta ya Afurika y'Epfo arizo ziriko ziratuma rero ibitigiri bigabanuka, n'ahandi rero abategetsi bose mu bihugu byose barafata ingingo zo gukingira abanyagihugu ingingo zituma ico kiza kiteye inkumbi nk'uko cyari kubigira. Jado Nziza mukanya gatoya cyane rwose munsi y'umunota umwe inyisha umwoha John Ndayizeye ari mu ntara ya Iowa aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajije yavuze ivyerekeye ibipimo bitandukanye aronse ivyo bintu birashobora gushaka.
John ndamushimiye ndabashimiye icyo kibazo abajije abumva abajije ikibazo ko habaho amaforezita dongerezita kizewe umva ubaho bigeze dufite hariho teste zibiri ziriko zirakogwa jimbuga aho undi ari yo bikara kitse kati kitse ni kitse muna ashora kurongereza mita mu minota 15 muna bijafata decision kwa mu confina cyane mugabe ari kitse ya kora PCR
bita PCR ibonye ni test iba yizewe gose nuba ko onse bita PCR kenshi nuba ko n'umukira n'ikenda kwijana iba yizewe mugabo rapid test y'inyana 15 akenshi nico gituma yo dupimye yo muntu yo rapid test tubanza tukaraba ko nta yandi ma symptoms akwise ajya sanzwe nyine ya covid dusa ari usanga ari ni negative mugabo akaba afite izo symptoms imbo uhonye cyatumu tumuyizora n'abandi usanga ugasanga iraba arabaye positive donc irapite turacyafite nta donc precision yayo ntabwo isa 100% mugabo PCR ari test ya PCR kugira ngo dupime uyu munsi hanyuma ngo ijye ibe negative numva usanga petetre ari igikoresho bakoresheje ibikoresho nabyo usanga petetre batazi bitanu heza petetre ibindi bikeneye calibration ibindi kumva hariho rezo nyinshi umuntu ashobora kuronka rezo yita zitameze neza icyo nicyo namwishyura iki nacyo avuze ngo abantu ngo konfinema ngo abantu babaye izole konfinema ugasanga ngo barashyize ahantu hanyuma ngo biharo bikabandanya biduga ukisanga kontakte nubwo bashyize muri muze epitetera bamaze kwandura virusi wumva baramaze kwandura virusi nubwo bagushyira ahantu wumva ikaba yari muri periode y'incubation mugabo itari aterekana amasentoni hanyuma bamutima nubwo bari bari muri periode muri nuza muri konfinema ugasanga ibipimo bibaye positive ntabwo ndiko navuga nk'umuspecialiste rwose wibya kovide mugabo ni observation na experience yuko ndabibona
nibaza ko inyishu zitamoye nashaka tujana kumushyira na Bertrand Pierre Bertrand nawe nyina tubwire ubwo rucandago rwatangwe gushika kwakiriwe gute mu banyagihugu muri Afurika y'Epfo na cyane mu Barundi
ku byerekeye urucandago murakoze mushinga nkaya Republika byerekeye ubwo rucandago ni ukumenya ikintu cya mbere gihambaye kumenya ni uko nk'uko umukuru w'igihugu yabitangaje uno munsi wicanda ashikirije abanyagihugu muri Afurika y'Epfo ni ukumenya yuko ubwa mbere na mbere ari bagitangura kuronka ibikigiri bya mbere by'ubwo rucandago kandi ikintu cya kabiri nacyo leta irafise uburyo izo gutangatanga mu bantu kugira bahere cyane cyane ku barukeneye gusumba abandi hanyuma amatwi dusumira bazobanza cyane cyane kwisunga abenegihugu muri Afurika y'Epfo hanyuma abanyamahanga n'abandi ndetse banamenya neza ibintu bizokorwa ariko icyo bikoze ugiye kwiyumvira ukuntu urucandago rukora ugiye kwiyumvira inkurikizi zishya zihaba mu bantu mu gihugu iyo urucandago rwakunze gutangwa ku rugero runininya ni uko iyo ndwara igabanuka mu gihe indwara yari imaze kugabanuka ni ukuvuga yuko n'abatuba baracandagwa nabo nyine bujya barahungukira kire nuvuga yuko haracari kare gose kwa tubwiye ngo abarundi babyakiriye bite kuko urumva turamenya neza ingene zizotangwa turamenya neza abazocandagwa imbere y'abandi abari bo turamenya neza igitigiri kizotangwa uko kingana nuvuga yuko ahanini y'inyica umuntu akwiye gukora kandi yibaza n'impano umuntu yohereza abandi bose ni uko mu gihe tutaramenya ingene bizogenda twuma twisunga ingingo zisanzwe zihari zijyanye n'isuku zijyanye no kwirinda kubikwegera turi benshi zijyanye no kwirinda ibintu bisanzwe bituma uwo mugera uhanahana mu bantu ni ukuvuga izi ngingo zo gukaraba ingingo zo kwambara twita maske ingingo zo kugerageza kugabanya igitigiri cy'abantu bicara hamwe ibyo byose bituma yuko haracyari kare kugira tubivemo tukwiye kuguma tubyisunga kugira tube twikingira nta mucandago nibwo amarere gutangwatangwa mu bantu ngo yasohoza tubone akamaro kabyo muganira ko bakikare gusubiza yuko ngo hari cyo hinduka cyane hari ngo uko twobyakira kuko nturamenya na nyine bizogenda
ndabona hari umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika ava ariko arondera kubaza ikibazo ariko aratelefona ariko imbere yaho nagomba namwe Albert mugire icyo mutubwiye ku byerekeye cyane cyane uruhara gushyiramo ry'abarundi mu gihugu cya Afurika y'Epfo nk'uko twabivuze hari abarundi benshi hariho ishyirahamwe mwese mwahuriye kuko rifasha abarundi nashaka mutubwire uruhara rw'iryo shyirahamwe mu guhimiriza abarundi kudafata minenegwe icyo kibazo cya cyongwara cyaduka igisubije ku isi COVID-19
ego mu bisanzwe murakoze kandi kunsubiza ijambo nta kintu kinini yano bivuga ko cyane ku bijyanye n'ishyirahamwe kuko ibyo ndabiserukira ariko ndabona cyane ukuntu bakora ndabikurikirana impanuro ziratangwa ku Barundi basanzwe baba hano ku bijyanye no kwikingira kuko nibo baduserukira turagerageza uko dushoboye kose ndibaza ko atangorane ahanini ikintu tugora cyane ni kijyanye n'ubuzima bwa minsi yose ukuntu umuntu aba abayeho ariko ku bijyanye na corona turakurikiza gusa impanuro tuba twahawe n'abadukuriye ndibaza n'ibyo
muri kamwe abandanya kumviriza Radio Ijwi ya Amerika turi kumwe munywanyi wa Radio Ijwi ya Amerika Diomede Misigaro akabazo mu kanya gatoyi tugakwijam
alo Frederic Natasha Kubashi ngira kwa ma tumiye muri ikiganiro ya bapa abavandimwe bari muri Afrika y'Epfo ndashimira nabo turi kumwe gaba ari mu Leta Zunze za Amerika akabazo nari mfise mbaza abavandimwe bari muri Afrika y'Epfo kajanye n'ibintu bigira amaze tumise numva kenshi ku rubuga baracishaho ibijanye no kwikingira mugabo cyane cyane nakumwe wa Faransa bavuga ati hako wokingira kurindira kuvura hari ibintu bigize iminsi bica ku rubuga bavuga ngo hari imiti y'ukwiyunyuka umuntu ashobora gukoresha ugasanga bifashije cyane mugabanya icyo cyorezo mbega Abarundi bariyo cyane abo muri Afurika y'Epfo baba ibyo bintu naho ku rubuga iwanjye birahaca kuko numvise ko hari abantu bemeza ko bifasha ejo bundi hari umuntu ariko avuga ko mu bisanzwe ijya virusi igenda mu mazuru masinesi ikagumaho iyo rero umuntu ariko yiyuka kubera ko yiyuka n'amazi ashushe cyane arimwo tuvuge mukaratusi cyangwa iyo bita tangawizi ngo birafasha bigatuma ibyo bintu bivayo bikaribije mu muhogo uko bimanutse mu muhogo bigaca bishika mu maha niyo cyo usanga umuntu amuze kujya bya vantirazo muri Afurika y'Epfo nabyo ibintu nk'ibyo hari ibyo muhora mumaze kumva icyo cya kabiri ni kijyanye n'ishinge narabonye ko Afurika y'Epfo umengo yagize komande y'inshinge izo za korona ukuntu bizotangwa murazi niyo bazoha bose cyange hariho bamwe bazoronka priorite zo bakuri bande bazitangira ko n'abagi
muri tenesi nizere ko bakomeye nawo nyene nawo nibaza ikiza cya corona nawo nyene cyari kibagira magabo nibaza ko kameme bamaze ku ahubwo nari kumubaza nawe ko bamaze gucanca abantu benshi muri Amerika nawo bamaze kururonka nibaza nawe ko gucanca amaze kururonka ngo kubyamaze kubagambagije cereke imiti tradisiyoneri imiti ikirundi pero umva scientifiquement umuganga imiti ko twizera ibintu byaciye muri nuze muri labo bakaraba amadoze ibiki amamigrame mugabo twibukanye twese ko kera kuva na kera narindi basokuru niyo miti bakoresha kandi ntibabonye ngo batwe ngo baratubyaye twa turiho na niyo miti yabavuwe iyo miti rero amahari amatisimoni menshi avuga ko iyo miti yo kwiyukira ya amaikaritus kanatsinda hari imiti myinshi dukoresha scientifique kwa muganga iva mu biti nibaza rero ko je vraiment ndemera ko hari imiti y'ikirundi ikora gusa ifoke iyo miti haba collaboration avec la médecine moderne na médecine traditionnelle je nibaza ko iyo miti muri iminsi amatestimoni menshi arasohoka avuga ko iyo miti yo kwiyukira n'ibindi byafashije abantu bagakira batayinze no kujya no kwa muganga niyo ngaho muri afiside rero ama extract ya eucalyptus yo muri ari muri farumasi barayaguze rwose barayakoresha kandi na aparama ibyo numva abantu benshi bavuga ko ibyo byafashije abantu
ariko nk'uko mubivuze neza imiti ibanza kwemerwa na n'ibiro canke abahinga wo muri cyo gihugu babinonosoye cyane bikemerwa n'ishirahamwe mpuzamakungu rijeje kwitaho amagara y'abantu ikibazo mujana y'Diomède abaje kira kabiri nashaka tugihe Pierre Bertrand Diomède akaba yabaje niba hari programme izwi cyane inyigo zafashwe abazotangura kuronka urucandago abazotangura kuronka incandago zo kwikingira ico kiza ni cyane kibazo nyabaza yabajije kumenya ashaka kumenya niba hari urutonde rw'abazohabwa bazoshirwa imbere mu guhabwa urucandago Pierre Bertrand wa kujam
murakoze cyane mushyira mu kigaro murakoze kuri iki kibazo nyabacije bashaka inyarukije rwose nari nze kurandira mbere nk'uwishaka nk'uwunganira gatonya jado kugisha ku kibazo cya mbere bijya bijyanye no kwiyukira bakoresha amazi ashusha muri abuteni karatuzi gituma ashatse kwivuga ko inyarutsa ni uko jewe ubwanje sivyo numvise canke nasomye ahantu ubwanje nagiye nagwaye uwo mugera wa corona kandi namaze iminsi niyukira kandi byarafashije cyane rwose yarenze muri make rendi wasa yuko by'ukuri nk'uko jaga yivuze iyo miti irafashe irafasha ariko nuko amatugereza kwikoranya mene yindi ku byerekeye rero by'urucanco nabyo uno munsi niho umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo yatangaje yuko igitigiri atari gitonya kimaze gushika ubunye kiri mu kibuga cy'indege hageze yuko batangura kukidisibiwe bakirunza amaprovense mu ntara z'igihugu no gutangura gutera abantu bamwe bamwe kumenya rero igitigiri canke imigwi y'abantu bazoheba zoronga urucanco imbere y'abandi ubundi iyo perezida agize itangazo nk'iryo hacha umunsi umwe tugaca turonka mu buryo bwanditswe ingene ingingo zizoshirwa mu ngiro kugera tubishobora ni ngo tubabwire ngo hazotangwa gutera inshinge banaka ngo bizorinde kunuku canke ngo hazotangwa bazobironka ku buntu canke ngo abazotanga amafaranga nibaza yuko iyo tugira kino kiyago nk'ejo ku mugoroba twari kuba tufite inyishu gusumbura ariko muri kano kanya icyo tuzi ni kumwe gusa ni uko inshansho zatangiye gushika ni uko leta igiye kuzokwitaho ingene zitangwa n'ingene zishiragizwa mu gihugu hama ikindi nacyo tuzi twumvise mu majambo yavuze uno munsi mukuru w'igihugu ni uko bazokorana n'ishyirahamwe ryo gutumatumanaka amakuru bizya telecommunication yitwa MTN kugira bashireho programme yo gufasha ingene abaronka izo nshansho baba bamenywa igitigiri cyose bacanditswe n'ingene bakurikiranwa kugira hagize ubasha gutera babe bazatu yatewe itariki rinaka canke uwuje akamenya tuwine yagigira atsembwa urushinge byo muri make novuga yuko leta iri kwirakorana n'ababijejwe bose haba mu rwego rw'abajejwe amagara y'abantu haba mu rwego rw'abashinzwe ubuhinga hanyuma ibisigatizwa rengera zo bikora no kujya navuze kare hacyo cyaza tumenye ubwo buntu butobuto bw'izuma detaye mugabo ikirishuri kizwi neza nuko urucanco rwamaze gushika kandi ruzoshwiragizwa mu gihugu ubishobotse kose
kandi amwunganira
ego duga ku ijambo
amwunganira bintu urucanco rwashitse umunsi muri Afrique du Sud rwitwa AstraZeneca rwaje ruvuye mu Buhinde n'Ubuhinde sinzi ama cooperation y'Ante ya Afrique du Sud n'Ubuhinde rwabo bahaye nirungana ni miliyoni donc ni miliyoni imwe uwo muliyoni rero ukazobwa mbere na mbere uzohabwa abantu bakora mu magara y'abantu hanyuma uko je liste nabonye hanyuma ngo bace baruha abandi bari ma service public nk'abarimu bace bajya ku bantu bashaje hanyuma abandi bakurikireho bace barujyana rero i Bloemfontein mu muri laboratoire kugira ngo abahinga bo ngaho mu CBT nabo banze barurabe ko rukwije ibintu bisabwa ko bijya bagwa ko rushobora gufasha abantu 80 gushika ku ijana ko ari byo kugira ngo bate kuba abantu ngo ibibazo by'ingorane nicyo nashaka kongera kuri Jean Bertrand
murakoze cyane rwose nashaka n'umushyana ya Albert nabanyene niyo nzima agira icyo avuze ku bibazo byashyikirijwe na Diomède mushyana ya Albert namwe mu gihe cyo muvuze ko bibazo byashyikirijwe na Diomède Misigaro ari mu Tennessee eka na John Ndayizeye ari mu ntara ya Iowa duga ku jambo
ego murakoze cyane Frederic kumusubiza ijambo tama numvise ibibazo ngo bibiri yabajije Diomède cyambere n'ikijyanye no kwiyukira imiti twita y'ikirundi ndabibona benshi babikora naho bataba bagwaye bazi ko bakurikiza ibivugwa iyo umuntu yumvise afite gripe mbona benshi baje kugura indimu ubuki bakagura karondera ibyatsi by'intuzenya ibyatsi by'igiti cy'umukaratusi mbona benshi babikora mugabo rero akumenya ko abagwaye apfa kubagwaye gripe akaca bikora rero bijya mu bisanzwe birakiza gripe rero iyo ubikoze gusa naho bavuga ko atari byiza utaciye ku muganga aba yarabyigiye ngo agire igipimo aguhereje ariko mbona benshi babikoresha hama ku bijyanye n'urukingo haracari kare tumenye abazoruhabwa sinzi nk'umuganga ajado wewe asanzwe abirimo cyane turamenya ko natwe tuzoshikirwa kumbure tuzoshikirwa ntawe ubizi ariko turacarindiriye haracari kare urukingo rwashitse no munsi tariki imwe turacarindiriye turabe uko bizogenda nibyashika tuzokwakira ibihari ariko haracari kare kugira ngo tugire icyo dushikirije kuri urwo rukingo murakoze
murakoze hitu bibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Apollinaire ari mu ntara ya Georgia. Apollinaire murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo mu kanya gatoya.
Yego cyane murakoze mushinga na Frederick murakoze cyane ku ijambo murakoze kandi ngomba nshimire n'abatumire bari muri kino kiganiro bari muri Afurika y'Epfo turi kumwe hanyuma nkaba ngoje kubaramutsa mwese aho muri mwaramutse cyane mwiriwe bituse naho muherereye jewe ikibazo nari mfise no kuri ndamaze ndakenguruka cyane kuri ku bintu bimaze gushikirizwa mu dushikirije ubu nyene ariko ikibazo mfise ni kijanye n'uru ni vaccine urucanjo rumaze gutangura gufatwa ndumva yuko muri Afurika y'Epfo rwashyize yo ku wa mbere mu gitondo urumva amakuru hose nivyo bivugwa ubu kubyerekeye urucanco ariko ikibazo nagomba kubaza nuko muvyo tubona ku mamedia tubona ku mawhatsapp n'ibiki hari abantu urucanco barugeze baba bakwigeze cyane ariko hakaba ariho n'abandi numva umengo barafise ubwoba bwo kurufata none nko muri Afurika y'Epfo mwe muri ngaho abantu mubona babiteze mwumva bari bagwiye barindiranye igishika cyangwa mwumva hari abavuga yuko bazorufata neza bari tayari kurufata kugira ngo bikingire cyangwa hari abandi ubona yuko bari kubarapingwa bavuga bati ngo shacyo je ntabwo nkeneye gufata kubera icyizere gike cy'uko rushobora gukora cyangwa ngira ngo biturutse niyo rwakorewe cyangwa nuko n'umwanya rumaze rwaratowe bishobora kuba hari imvo nyinshi ikibazo cya mbere icya kabiri nari mfite ngomba kongera ko none nkamwebwe nk'abantu cyane cyane asanzwe ari mu bijyanye n'amagara y'abantu ubona gute abantu ubahanura iki kuko nk'abo bantu batabyumva bumva yuko urucanco batagwizeye mufise mubabwira cyobafasha kugira ngo biyumvemo kurutegwa ibindi
ibibazo ibibazo byiza cyane rwose reka duhe ijambo ashado ni nziza
murakoze cyane kandi ashimiye mugenzi muri muri Amerika kuri icyo kibazo cyiza abajije yego nibyo ku ma social media hariho ibintu byinshi ku ma WhatsApp bizirikira bivuga ngo abazungu ngo bashaka kwitermina ngo rase noire ngo bashaka ngo ibintu nk'ibyo ngo bashaka kwitermina ngo rase noire ngo abazungu ngo abakoloni ibintu nk'ibyo je nibaza ko izi cyanco zishika ku miliyoni zashitse ku munsi wa mbere abahinga bo ngaha muri Afrikaside bavirologe abandi bafite ibintu zitandukanye bagiye kuziraba nazo kuko hariho abantu bari ngaha bafite amaspesiyalite bashobora kuraba ibintu bizogira n'aba bantu bacu cyangwa bizobakiza cyangwa bizobarinda nibaza ko barahari bavuze ko bazotangura gutangwa predestinate izo ndwi zibiri bazoba bakiraba izo nshanjo zose zimeze neza zizokora izo zizibura gukora ko zitazogira ingaruka mbi abantu nibaza ko amakenga arahari mu bantu mugabo giye kuki wanje nibaza ko byizera kuko abahinga bo nga ntibaruzanye bwo cyatanga gucandaga abantu ahubwo rwagi Bronfontein muri laboratoire nationale y'igihugu kugira ngo ibanze irabe efficacité yago hanyuma bazoce batanga gucandaga abantu
ayo makuru yarashikirije kandi n'amakuru y'ibihuha ubwo rucandago incandago zose ziko zirashikirizwa ni incandago zibanza kwigwa cyane rwose n'abahinga babinonose mu bihugu izo ncandago ziriko zirashikirizwa ndoga kujamo
icyo nashaka kuvuga kuri ibi nabyo bisirikira ngo jye ngo rucanjo z'inzoronka ngo rucanjo ngo uje mu ruzo uzotuma ndasubira kurondoka ngo zirikire biki je nibaza ko bagenzi turi kuwe muri ikiganiro n'abandi batwumva abazungu cyane iyo bashaka kutwica ama kompanyi farmaceutique yose nayabo ibintu by'indya byose n'iby'iwabo iyo bashaka kutwica baba baraduheje kera je niyo position mfise vraiment kuvuga ngo urwo rucanco ngo niwo bazoca baduhonerezamwo natwe amaso amaso ni mu kico turayibona aho hose zije zirabanza zigakorerwa ayo mpamvu ze bataraba mugabo nibaza ko icyo kinjo wango ngo bashaka kuduhonya iyo bashaka kuduhonya ibintu byose amakampani farmaceutique ibintu by'indya byose dukonsoma ngaha muri Afurika ahubwo icyo tuhagiramo na kigoro natwe ahubwo turabe tuduze ibintu by'amahinguro natwe dutangwe duhungure iby'iwacu naho kuvuga ngo baje gutwica kandi tubona ikiza ruhonyenye nganda yuko ibandanya kwica abantu hanyuma ugacu dekuraje abantu ngo nimurufate ngo nibaza ko atari byiza ahubwo twandanya dukangurira abantu abashobora kuzoronka bakagufata je nibyo no vuga nibyo bihuha ngo kwica abantu ikindi baza ko ari ibintu bihuhazukira kuma
ivyo n'ibihuha nyene n'ibihuha koko tugarutse kuri mwebwe mushyantaye Pierre Bertrand murundi cyo kiza carashitse ariko ntigikomeye cyane rwose nk'aho iwanyu muri Afrika y'Epfo ariko nk'uko mumaze iminsi mubona iwanyu aho gisa n'icyihaye inkumbi akantu kameze nk'impanuro cyangwa icyigwa abarundi boharonkera n'ikihe wihweje ukuntu icyo kiza cyifashe ngaho iwanyu muri Afrika y'Epfo
ibyo navuga nk'uko naze kwa rumwe mu bashinganayo ariko turiko turayaga ngaho ari uwabivuze wameze nk'uwucisha akavuga ati byiza umuntu yo kwikingira usumba bivura kuko iyo uri kurikingira indwara birosha gusumba iyo uyivura yamaze gufata sinazi ko ku mpanuro jenoha ariko batwumviriza bose baba bari muri Burundi cyangwa n'aba bari mu bindi bihugu ibyingiringo zifatwa zo kwirinda kwanduzanya icyo kintu cya mbere gihambaye gusa ni ukuvuga iyo bavuze bati bamukaraba bagerageza mureke guma muhanahana mu ntoke mukorana mu ntoke gerageza mureke guma mwegerana cyane urumva izo ngingo zose ziba zikwiye gukurikizwa ikintu nabo abantu benshi bakunda gusamara ko ni uko biyumvira bati ejo nari kubonana na nacyo n'abantu igihe gitwara kubona abana na nacyo n'abantu urumva abantu benshi babyiyumvira biraba bonyine mugabo nashaka kumenya umuntu wese wari kwarubiriza ngaha muri kino kiganiro yuko iyi ndwara uyu mugera wa coronavirus umuntu ashobora kuwugenda ntihagire icyo umubwira mugabo wawuhaye ukamuha ni ukuvuga yuko iyo waduhaye zino ngingo zo kwirinda kwanduzanya nitwiyumvire twe twenyine ubwa twiyumvire ko ushobora kuyigendana ntikugire na kimwe ariko wahura n'uwundi muntu ukora sinzi afite akandi kagwara gato nikayimuha akaba ari itabye Imana ni ukuvuga ko rero impano nashaka gutanga ni uko iyo turiko turiyumvira ingene izi ngingo zifatwa ntitwiyumvire ku bwacu twenyine twiyumvire abaturi iruhande twiyumvire abo tugendera twiyumvire abo tugenda kuramutsa twiyumvire abo tubona mu mazu twiyumvire abo tubona mu kibano abo dukorana ku kazi nitwamara kugera aho twiyumvira n'abandi kuko natwe twiyumvira twe twenyine niyo bizofasha cyane rwose kugabanya ihanahana ry'iyo ndwara
iyi mpanuro nziza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndabona hari umunywanyi agarutse w'Ijwi ry'Amerika Diomede Misigaro mu ntara ya Tennessee murafise ikibazo cy'imvuyo mu kanya gatoya cyane rwose
ikibazo Apolinaire yakivuze ikijyanye n'ukuntu abantu bakira ubwo rushinge kubera ko twagiye tubona mu bihugu bitari bike bagenda barurwanya bavuga hari izindi ndwara zabaye asida malaria barajyaraguye abantu barareka barapfa bega uyu muvuduko janye ni ingwara yo nyene gusinzinde barazibagiye ewo kuri mubiki ebola yaramaza abantu sinzi rero ko uko kwiyumvira muri Afrika y'epfo ko hari kuko hari nabantu batari bacyo bavuga abantu babategetse bagiye bavuga bati bagiye bavuga bati twebwe nitwumva ukuntu uyu muvuduko uri nyuma y'ingwara y'ubugenzi sinzi rero ko basaba ko bazibagiye ashaka rero kumva muri Afrika y'epfo akana ko karahari abantu boba mu barabara bagukandira n'umunda kugate bagabibi murabyitonderwa sinzi rero ko bihari kuko jembora kuvuga henshi ari byo bivugwa bavuga ati uyu mutima mwiza wo kumuntu utabanye makuru y'indwara yongere gusa izindi ziriho zarambaza abantu bavuga nshashaka kubaza
reka tubaze muganga Jado ni nziza ahagira icyo avuze kuko nkuko mwabivuze ku mbuga ngurukanabumenyi haraba bihuha byinshi cyane rwose nishumuha mushyanaye Diomede Misigaro ni hehe mushyanaye Jado ni nziza
ego nibyo abantu benshi amasinga barafite mugabo icyo navuga uravye abantu ariko barapfa abantu ariko barandura nibaza ko hakeneye ikintu diligence ifo ko umuntu yajisa agashira ikiza ruhonyanganda ikintu gishobora kubahagarika ikintu cyonyine cyo gishobora guhagarika mu rucanjo uko imiti yoyo de remedi terapeutike imiti yoyo mbona iyo turayigerageza mugabo nta miti exact ira specifique iraboneka kugira ngo uyivure urucanco we nibaza ko ariyo mizero kubera kugira ngo kuravye ibiharuro nk'umu afite ifide miliyoni 59 z'abamaze kwandura ntushobora kugereranya na malariya ibiharuro nk'aho muri Afurika na malariya nayo hari mugabo ahandi muri Afurika n'ibyo mu Burundi n'ahandi mugabo ibiharuro mu gihe cy'umwaka umwe miliyoni 59 z'abantu banduye urabye ku isi muri Amerika miliyoni 26 z'abantu banduye mu gihe gitoya urumva ni cyiza gitandukanye n'ibindi nibaza rero ko bwa mbere na mbere yashyizemo ego n'ugushyiramo kuyumvira mugabo uvuga ngo kivahe ego amaresheshi arabandanya barabandanya kuraba iki mugabo nibaza ko nukuraba n'ugushyira ingufu ingene twogihagarika mugabo abahinga barabandanya kuko nayo nyine amavariasi aguma haza amanitasiyo tubandanya inama tuzomenya ukuri ayo mamisi ari hanze avuga ngo cyavuye aha ifikiri biki mugabo nibaza ko twubandanya guhagarika tujye turi kuri front kubandanya guhagarika abariko baranduza n'abapfa n'abagwara nibaza ko ariyo yoba priorite mugabo ibibazo byo birahari kandi zobandanya kuhaba mugabo nibaza ko tuzobandanya turonka inyishi bukebuke uko ama recherche scientifique uko amadata turonka amadata
reka n'umushyirantare Pierre Bertrand yarafite icyo yunganira ku cyo kibazo
murakoze cyane tunashaka kubwira bashana yatwa ari Apolline hamwe na Misigaro bakora iki kibazo cyerekeye ingene hariho abantu baba birinze ku rucanco cyangwa barwakirana amakenga tunashaka kubamuza ndabwire yuko ahari nigiye kubiraba iyo ngendo yo kwinura urucanco sishasha mu bantu je ndibuka neza yuko kera tukiri muhira urucanco bw'ubukangwe ufatiye ukarorera ufatiye ukarora barukinya ari abavuga ngo ubutuma abantu batabyara urutuma babona ibyazunga ibintu byane biri kuva kera n'ubu tuyagadaze yuko hari imyaka nikeya cyane rwose mu bihugu ca Nigeria harabaye imvanzi ikomeye cyane hariho n'abantu batera ahantu hari abaganga bazina gucanca ibyo byane byo kubatira kwa barukinya icyahindutse gusa ni uko kino kiza coronavirus ukuntu cyateye ubwo abantu na cyane cyane mu bihe tugezemo ubuunye abantu bahanahana amakuru baciye kuri ibi twita ngo uburyo ngurukana bumenyi bituma umuntu wese ahari uwo ari we wese aba umuganga atari umuganga aba umunyapolitiki atari umunyapolitiki aba umushinga muri bino cyangwa muri biriya umuntu wese ubu yarashobora gukora video akayishyira kuri YouTube umunsi arashobora gukora Twitter ugasanga isonga n'abantu bashyira ku 100,000 umunsi ashobora kugira poste kuri Facebook jyewe bituma iyo abantu bafite amakenga bica bishwiragira gusumba uko byashwiragira kera hambwa cumengo birategwa gusumba uko byarabinze kuva kera icyo kintu cya mbere nashaka kuvuga cyane icya kabiri naco jefe ati yo ngaha muri Afurika y'Epfo aho turi mukuru w'igihugu yaratangaje neza yuko ubwo rucanco ruje ngaha nta muntu n'umwe azoruterwa ku nguvu nta muntu n'umwe azofatirwa igihano ngo nuko atabiteje haba abashaka gufata amasafari bagenda mu bindi bihugu abazo kwangira kugenda urwaka bite duvuga yuko go rucanzo ruzokwitezwa ku muntu avyemeye abyishakye atagato kagiye hamica gatatu nacho no vuga nuko abo barutinya baguyinuba barashaka kutazogwiteza ariko ikintu gihamba yuko yavuze kare tugize imana rugategwa igitigiri kinini nyagikwiye bizotuma haba bimwe twita herd immunity immunity mu cyongereza kuburyo ngo arizogabanuka bikwiye ku buryo n'atabaguyiteje badasubira guba bafise batera ingwane kubaguyiteje cyangwa batera ingwane ku gihugu cyose hamwe.
Murakoze cyane ngo se ndabona akanya kariko katujana ariko nashaka nsubize ijambo umushinga ntahe John Ndayizeye ku kabazo kagufi cyane rwose ka munsi y'umunota umwe hanyuma abashinga ntahe bagire icyo bakavuze ko
cyo kuvuga ijambo avuze ikintu kiri kizima no kuvuga uru rucanco ni kureka gutera ubwoba abanyagihugu kubera ko turiko turaraba ingene umuvuduko w'iki kiza cya coronavirus cyaje cyazananye urateye ubwoba cyane rwose ni umwaka umwe gusa umuntu umwe wenyine yanduye iyi coronavirus mu Bushinwa mugabo mu mwaka umwe utararenga isi yose ikaba yagwiwe. Urumva rero haje ibintu bye bavuga ati incanco ngo zigabanye virus corona mu mubiri bica bibatera ikibazo niyo mpamvu hari amadidane yuko ati ibi bintu none twege tubitegwa nk'abande kubera iki batabikinze hakiri kare bigatwara isi yose mpaka nuno munsi
inyisho ngufi kuri icyo kibazo ni uko urucandago rurafata igihe kirekire eka rurigwa n'abahinga ugasanga bifata igihe kirekire sozera akabazo gatoyi cyane rwose n'umushyira nayo ya Pauline nibaza ko afite akabazo kanyu
reka sozere gatoyi inyisho tukeneye kumva nka twege nk'abanyagihugu abasanzwe ni baturonderera inyisho itomoye baturonderera ingene bokingira iyo virus hanyuma ikahera burundu mu banyagihugu bakidegembye kuko ni benshi bako barapfa bazira ubusa kubera inzara bugaranye mu mazu yabo mu isi yose.
Murakoze cyane rwose mushya na ya Pauline akabazo ka nyuma ndabona turiko turasozera ikiganiro
akabazo mfise ka nyuma ni kamwe none ubwo rushanje musanzwe ko rwateguwe hari murashaka kugira murashaka kugitera kagira ingaruka mbi ku mubiri eske hariho amazeye cyizere aducanye bizogenda gute mu gihe uwo witera kagira ingorane hariho amategeko hagati iyo gwavuye n'abaruzi wajyarutiwe cyane umutera bagati niya muzogira icyo ingorane niyi inshumusho niyi ibyo birahari kandi nacyo hari bivugwa ku muntu gatoya hari bivugwa ku mikomero nyine twamatubona basanga bese nzi ko hari ibyo berekana basanga barese icyo karemwo vaccine basanga ngo ngo ngere kwe ngo gukora muri Europe ngo ibura yo cyangwa muri Canada ngo niyo ngo muri Africa ivyo ni
murakoze cyane ngo sereka muganga Jadoni nziza nagira icyo abivuze ko mukanya gatoye cyane rwose
kubyerekeye ndagushimiye kuri icyo kibazo abayije mugabo mwisanzwe kubyerekeye umuti wose wisanzwe sanga keke ifite amayifese gondere ugasanga umuti nk'aba abonsa ntibawufata cyangwa abafite imbaraga nyabanye bawufata cyangwa ugasanga n'abantu kubera amasisteme imiterere yabo imeze ugasanga umuti afashe umuti nka penicilline ashobora kugira ama reaction anafilactique n'uru rucanco rero nabyo ni birashoboka ugasanga umuntu aronse bamwe aragize reaction sinibaza ko bisubira ngo mu ikampani ya rukoze mugabo sindaraba detail z'uru rucanco mugabo ya byose bari bamanye uzanyama ibintu nk'ibyo nawe bivuga ati umuntu nk'uyu n'uyu byose mugabo abayikoze bara ama institution n'uyu umufashe sindabona ngo urabe ingene bimeze nta detail dufite mugabo nibaza ko ari nk'incanco nk'urundi imiti nk'ibindi nibaza ko ama reaction yoba nk'ayandi nibaza ko azoba gere azoba minisi nk'ayandi mariaksu cyane amayefese gondere asanzwe aba hanyuma ikindi nacyo ni uko igihugu bitewe n'uwo kitunganyije gishyira imforo mu kuraba utakafite yugo rucanco nibaza ko nk'urwakise rwaye rushyitse rwagiye muri laboratwari perezida w'umujyi w'ijyanwa wawe utakafite yayo.
mugusozera reka dusabe no mushyanahe niyo nzima na Pierre Bertrand bagicho bavuze akamo bashyanahe uko muri babiri mukanya gatoro cyane rwose umwe wese munsi bunutumwe akamo motera abanyafrika muri rusangi eka abanyagihugu bose ku isi ko byerekeye ico kiza kigisibije ni nkakahe ikadutangwe kuri Albert nzima
ego murakoze cyane kunsubiza ijambo hama je yakamo notera barundi cyane cyane turi hano muri FDCD n'abari mu gihugu n'abandi bari ku isi yose nuko ahanini kobandanya kwikinira nkuko bidusaba amahitati sanze turi nko abidusaba bijya badusaba tukabikurikiza hariho gukaraba umwanya wari wose no gukoresha agapfukamunwa hama no kwirinda kuja ahakoraniye abantu benshi je nibaza ibyo byonyene ko nkanje ndira niyaze ndabona ko byamfashije kuko South Africa ubu umwaka ugiye guhera niwa butaheze ukiza gihari mugabo jewe nta nibicurane ndegera ngirango no kubera nyene nikingiye pinze ayindi mpanoro notanga nuko tworeka gukoresha kwita kubihuha cyane kuko nibihuha ndabona ko byazanye ubwoba bwinshi mu bantu rero tureke gukoresha ibihuha tubyime umwanya ahubwo turabe ibyo abadukuriye baba ariko baradushikiriza nibaza ko ibyo byodufasha cyane murakoze
namwe Pierre Bertrand mukanya gato imbere yuko tuja kwa Jadone nziza mukanya gato akamamotera abanyafrika abarundi bari muri Afrika y'epfo abarundi muri rusangi n'abanyagihugu bose aho bari ku isi kuntu boshobora kwirinda icyo kiza cya coronavirus impanuro ziratangwa ariko ku bwanyu ikintu muba byane nk'iki
murakoze cyane gose Frederic je neza yuko mugenza njeje kuvuga asa nk'aho bivuze byose uretse kwa nifuza kumwunganira mvuga ikintu kimwe gihambaye nuko twibuka yuko hariho abaganga bize ubuhinga bwo kubungabunga amagara y'abantu tumenye yuko impanuro batanze ziba zivuye ku mashuri menshi n'ubuhinga bwinshi bize bakuye mu isomero twirinde rero ibihuha twirinde kumviriza abantu bose baduka bazana amateori mashasha batubwira ibitazangirize twumvirize cyane cyane abahinga babyigiye hama tubongere tugendere nka dufate nka nkama ingingo zose zifatwa n'amareta yaho duherereye kubijyanye no kwikingira murakoze
cyane rwose mu kanya gatoya namwe Jado nziza
yego nanjye ndashimiye rwose abatumire bose n'ababagiye ibibazo yego nanjye novuga ahanye turafise uko twobara dukurikiza amabwiriza umukuru w'igihugu ngaha yaduhaye kandi Burundi birahari numvise hariho nuzanye kampanye ngo sinandura sinanduzwa yuko ukaraba kwikingira tubandanye kwike umuti wa bino bintu umuti munini gose no kwikingira tubandanye twikingire twirinde ibihuha uyu munsi dukonsoma amaprobiyose dukonsoma Europe abashatse kutumara mu munsi umwe kuko twese mu ngo zacu mu Burundi hose dukonsoma amaproduit avuye hanze sinibaza rero ko ubwo bucanco ariko iyo bashaka kutumara abaduheje kera Afurika baba barahije kera gushika kugeza aho twebwe tuzirondera petete nuzenya amahinguriro yacu mugabo unye nibaza ko ego ndasaba ko umuntu wese abandanye akoresha ubwenge bwiwe umutima nama wiwe akaraba mugabo nibaza ko ibintu by'ibihuha twovyirinda tugakurikiza impanuro abandanye baduha nibaza ko imbere ari heza ubundi bava ngo twese turi hamwe dushyize efora hamwe twese tukirinda ntitwanduze twese ikikiza nibaza ko tuzogishyira hari ibyo byose kizogabanuka cyane igihe
jado ni nziza ndabashimiye cyane rwose ku kanyamwa turi kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika
yego nanjye ndabashimiye n'abatumire n'abantu bose bumva ijwi rya Amerika Diomedi n'abandi bose ari ku isi ndabashimiye rwose tubandanye twikingire iki kimiza ibyo byose dushimira n'Imana ko ni Burundi wacu iyo tuva kitagiyeho rwose
n'ugushimira
Imana rwose
nawe mushyikirane Pierre Bertrand ndagushimiye cyane ngo se kukanya watse kugira ngo muganye n'iyo ijwi ry'Amerika
murakoze cyane ngo se ndabashimiye ko ramwantumiye abashimiye kandi ose twayatse
murakoze namwe Albert nyazima
ngo nanje ndabashimiye cyane n'ukuri kwa Mungu
murakoze cyane ngo se turashimiye kandi abashinga na he bose bafashe umwanya bagadutera kamo kugira ngo babaze ibibazo turashimiye John Ndayizeye turashimiye kandi na Diomede Misigaro turashimiye kandi na Apollinaire bose bafashe akanya bakabaza abashinga na twatumiye ibibazo bitari bike turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese